Radio Üzvü Amerik. Izwi za Amerika mukirundi mu kinyarwanda mu Burundi modukwirikiranira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya Boss FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu VOA hamwe no kuri kibanza cyacu cya internet aricyo we akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com umwanya w'ikiganiro muri sanga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ndiye hano Kampala Uganda.
Ndiye mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe Greenland Alliance ryishinzwe gufasha abakiri bato na cyane cyane abahejeje kaminuza, abakiri muri kaminuza n'abitegura kuja muri kaminuza mu Burundi, mu kubaha inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kubimboneza. Yoshira hamwe igihe abakiri bato gukunda igihugu gushira imbere ukuri kugira ijambo no kumva ingorane z'abandi. Iryo shira hamwe ribafasha kutigungira ko hamwe no kwishyira hejuru y'abandi. Umuyobozi w'ishyira hamwe Greenland Alliance Ashe Niko yagize avuga ko kenshi abanyeshuri muri kaminuza baronswa inyigisho zijanye gusa n'ivyo baba bariko bariga, ko bataronswa inyigisho zijanye n'uburongozi hamwe no kubimboneza ku bandi. Twatumiye Ashe Niko yagize mu kiganiro muri sanga kugira ducire ku mayange kugene bafasha abakiri bato muri iyo nzira. Ntarambiraniye, ndakuramukije umutumire.
Ngaramutse, nitwa Ashe Niyo Nizigiye kubure
mwakosore yamwo. Ego, murantunga. Mvuze Niyo Nizigiye?
Niyo Nizigiye.
Ntunge. Ico cyumviro cyabaje mu gute cyo gushyira iryo shyirahamwe?
Icyo cyimviro cyaje tumaze kugira umwihwezo w'ukuntu ubwongozi bumeze mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Aho tumariye kubona ko usomye ibitabo by'uburongozi leadership, urabona ko hari ibintu bisanzwe cyane usanga bivuze mu burongozi kenshi mu buzima bw'igihugu, cyane cyane mu bantu baba bafite ububasha ku bandi bajya bafata ingingo zigira ingaruka ku bandi. Hanyuma rero tuca tugerageza kurondera igituma bishika umuntu agashigwa hejuru mu by'uburongozi, mugabo ugasanga ibyiyumviro ngendegwa ko y'uburongozi iramusiga agakora ibintu binyuranye cyane n'iby'umurongozi yari akwiye gukora. Dusha dusanga rero kimwe mu bibitera nuko atavyo baba bazi, basohoka mu mashure bagahabwa ubuzi bakaduzwa mu bibanza by'uburongozi ariko batigeze bigishwa mu by'ukuri umurongozi mwiza ingene akwiye kwigenza, ibyo akwiye kwitwararika, ibimuranga n'ibindi n'ibindi. Rero bagaca bakora ibyo bahasanze, ibyo ababakurira muri ibyo bikorwa basanze bakora, kuko ntawe ushobora kwanka kwakira icyo bamuhaye iyo ataka ikiruta afise cyangwa iyo ataka indi afise. N'iyo byavuye maze rero bishikaho tuvuga tutereka turabe ko twofasha abo dushoboye gushikira kugira ubumenyi busanzwe mu bijanye n'ivyumviro ngendegwa ko n'imico ngendegwa ko y'uburongozi bwiza.
Iryo shyirahamwe ryanyu mwashinze ryari?
Iri shyirahamwe ryahawe uruhushya rwo gukorera mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2014 mu mpera zawo, niho twatangura gukora twemerewe na n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu.
Niko kiri mwahisemo kuryita Greenland Alliance, mwabisigurira abatwumviriza?
Ego, Greenland Alliance na majambo y'Icyongereza, Greenland ni isi irimo itoto, no kuvuga irimo ubuzima. Hanyuma Alliance naryo ni jambo risigura kugiriranira isezerano muri abantu kanaka mwumvikanye ikintu kanaka mugiye gukorera hamwe. hanyuma rero iri jambo risigura ngo isi irimo itoto twashatse kuvuga isi iryoshye kubamo isi irimo ubuzima bwiza kuko iri bara ry'ugwatsi rubisi ni kimenyesho cy'ubuzima ariko ngaha ntitwashatse kuvuga verdure no kuvuga isi irimo ibiti irimo ibyatsi bisa neza gusa twashatse kuvuga ubutoto mu buzima bw'abantu kubaho neza umuntu yidegenza umuntu akingiwe umuntu yumva ko afite umubano mwiza n'abandi yumva ko akingiwe abari hejuru ye batamuhonyura ko nawe kandi yubahiriza abari munsi yiwe muri rusange nicyo gicapo cy'ubuzima kinyegeje muri iryo zina hanyuma alliance naho ni ukuvuga ko ibi bintu nta muntu umwe ashobora kuzikorana twafashe iyo ngingo turi umugwi w'abantu kandi twumvikana ko n'undi wese afise umutima nk'uwo duhuye tukamenyera tukabiganira tuzoshira inguvu hamwe kikamera nk'ikintu gikozwe n'abantu benshi basezeranye kwitanga kugira ngo igihugu cacu kizogeraho mu bitata bitandukanye ubuzima bwacu ubuzima buba buri ku murongo mwiza abantu bahimbawe bamerewe neza muri make niyo siguro notanga kuri iryo zina.
Iryo shirahamwe ririgisha abakiri bato gukunda igihugu gushira imbere ukuri kugira ijambo kumva ingorane z'abandi rigabafasha kutivungira ko hamwe no kwishyira no kutishyira hejuru y'abandi mwo bisigura muri make.
Ego muri make twasanze umuntu kugira ngo abe umuntu w'ikimazi ahari mu kibano cyangwa mu gihugu bivana n'akanovera k'ubuzima bwiwe kicari nk'umuntu iyo umuntu afite inzigo muri we ni no mu mubano wiwe n'abandi aba umuntu agorana rero dushaduhera rero kuri karakteri ku mico igize umuntu aho dushyira imbere cyane kuba imvuga kuri kandi uko kuvuga ukuri bigasa bijyana n'ingiro n'ibyo umuntu akora akabikorera mu kuri ntabwo umuntu akorera mu gifuri ibintu byo mu mwijima icyo avuga n'icyo akora bikaba ikintu kimwe kugira ngo abanze yubake ubuzima bw'iwe amaze kwiyubaka rero ace yubaka imigenderanire myiza n'abandi iyo migenderanire nayo kugira ngo yubake bigusaba kugira umuco w'ukwitaho ineza y'abandi umuntu ntiyamwiyumvira ibyiwe gusa ego n'ibyo kwiyumvira ibyacu birakenewe kuko nako turasije dukeneye ariko ibyo ntitwame tubishyira hejuru y'inyungu z'abandi twame twiyumvira abo tubana abo dukorana gutyo inyungu zacu n'izabo tuzironderere hamwe ntituronderere kumererwa neza mu kugirira neza abandi hanyuma ibyo bibaye twibuke cyane cyane n'inyungu z'igihugu nimba ndiko ndarondera inyungu zanjye cyanke inyungu zaho mbaye ibyo ntibitume ngirira nabi abo mu kindi gice cy'igihugu ahubwo inyungu z'igihugu zize zibishyira hamwe byose maze bya bindi byose nkeneye bije munsi y'inyungu z'igihugu urumva n'ukuduza umuntu akiyubaka akubaka ikibano ariko kandi akubaka n'igihugu ni urwo rugendo tugerageza gucisha ko abo duha izo nyigisho dutanga.
Yego mwavuze nk'icyo kintu cy'ishyari ni ikintu gikomeye cyane kibonekeza mu bihugu byacu ndibaza n'u Burundi burimwo mu bituma nk'abo baba bari mu bibanza by'ubuyobozi by'uburongozi bashobora gucinyiza abantu basanzwe bakora neza bafise ubuhinga bashobora gufasha cyane mu gihugu iryo shari icyo kintu cy'ishari nikiye mubona cyo tuma kiva mu nzira abantu bafise ubuhinga n'uburyo bakaronswa akaryo ko guteza imbere igihugu no kwiteza imbere.
Murakoze kuri iki kibazo. Ishari nk'uko mubivuze riragwiriye cyane kandi riri mu bintu byononera cyane ibihugu byacu hanyuma mu kwiyumvira ingene ryovaho twebwe dufatira kukiritera kenshi abantu bagira ishari abandi baba bafise ukuntu babona ubuzima kutariko kimwe bita philosophie de la vie baba bafise ukuntu babona ubuzima babona ko atari bo bari hejuru y'abandi bose atari bo bahawe amahirwe yo kumererwa neza ahari umenga ntibo bari abantu iyo umuntu yaramaze kuba umuntu abona ibintu gutyo umuntu wese abonye ko ashobora kugira icyo amurushije amubona nk'ingorane. Ikindi cya kabiri kibitera ni ukwikunda. Iyo umuntu abona ko ibintu byose ari kuri byiwe bituma agira uruhagarara iyo abonye ko hari abandi babikeneye kuko aca abona ko ahava bibura cyangwa ahava aronka bike. Rero mu gukuraho umuco mubi w'ishari twebwe duhera cyane cyane kuri wa muco w'ubuntu aho tuvuga tuti nta kumererwa neza kwanje abandi batamerewe neza. Mu yandi majambo mu byo nkora byose ntegereza kwitaho ko nakamerewe neza kuko amerewe neza navyo birahita bikagira ingaruka kuri jewe hanyuma kugira ngo ikirano canke igihugu bimeregwe neza bisaba ingufu zirengeye izo jewe mfise bisaba ubushobozi n'ubumenyi birengeye izo jewe mfise nico gituma aba bantu bafite icyo bashobora gutanga nk'intererano jewe ntashoboye ahubwo nkwiye kubakingira kugira ngo iyo ntererano yabo ntibure kuko ibuze wa munezero wa benshi dushaka gushikako ntuzoshoboka kuko ibyo bari gukora jewe ntabyo nzoshobora rero tuvuga tuti ahubwo iyo umuntu afite icyo akurushije mukingire umushyire imbere kugira ngo icyo akurushije agikoreshe mu kubaka ikibara no mu kubaka igihugu kuko atabikoze wowe ntabyo uzoshobora kandi udashoboye kubikora uwo munezero no kukumererwa neza kwa bose ntibizoshoboka rero tugerageza gukura abantu muri kugutahura ubuzima nk'ikintu menga nicyo kurwanira nicyo kwikwegera ko wenyine tukabereka ko ubuzima ari ikintu cyo gusangira n'abandi kandi ko ubuzima buryoha iyo tubusangiye abandi bakanezerwa natwe tukanezeranwa nabo ni ukuvuga ni ya approche bita win-win mu Cyongereza aho umuntu yiyumvira kumererwa neza ari kumwe n'abandi mu kurwanya ya yindi bita ngo win lose ni ukuvuga jewe ndabironse wowe urabibura ari nabyo bishaka bitera kugirira bituma abantu bagiriranira nabi ubuzima bugaca bumera nk'ikibuga cy'intambara abantu bakama bariko barasekana kuko bamaze gushyira mu mutwe yuko jewe ntashobora kuronka nawe ngo uronke kugira ngo jewe ndonke ni uko wubura uko kubona ubuzima gutyo rero niko gukwiye kuhava abantu bakabana ko ubuzima ari ikintu cyo gusangira kandi ko ibyo gusangira bihari ikidusaba icyo dukeneye gusa ari uko dutekana mu mutwe tukiyumvira neza tugakoresha creativite naho amaresource ubutunzi bwo bari buke tukaraba ingene dushobora kubugwiza kugira ngo abahari muri icyo gihugu muri ako karere bose bashobore kumererwa neza bivuye kuri ubwo butunzi buhari no kuri ubwo bushobozi bw'ubwonko bw'ubwenge Imana yaduhaye biciye muri creativite.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, nshuti muduteze amatwi mushobora kudushikira mukoresheje nimero yacu ya WhatsApp nayo ni 2 4 1 9 3 nsubiremo 2 4 1 9 3. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Frederico, uratwumva Frederico?
Ngo mwiriwe neza n'isideni yongamwe.
Mwiriwe, irindi zina huri?
Nishimira Imana ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, ufite ikibazo canke intererano?
Ufite akabazo.
Yego.
Nagomba kubaza uwo mutumire numvise avuga yuko twogerageza tugasabikanya duke dufise muri kino gihugu kugira irumba twese dushobore kubaho neza kugira dutere imbere. Nashobora gutya ndamubaza. Be burya ubwo mutima w'urukundo urabona yuko ukigihari ngaha muri iki gihugu cacu. Uko kuri kuraraba hari abantu bamwe yego nibyo bafashwa n'abandi bamera nk'abantu bakumirwa kuko je nama ntanga karorero je ndarungu yishira hamwe ijya bakozwe mu mazu nta bantu na bamwe ntaritura mugabo nkabagerageze kubereka twiraba turiko turakora uku turiko turakora iki gikogwa ariko nta numwe turigera tubona adufata mu mugongo mugabo urumva uri kuraba ubwo rukundo ni guwuze ngaha muri iki gihugu cyacu cy'Uburundi none habuze urukundo Imana uri kuragenda gusaba ahantu kazabumva ngo uri mu muganga uhe mama ngo utari mu muganga kanaka ntushobora gufashwa bwa mutari mu muganga kanaka nta jambo arabona yuko ibyo bintu bizo hava ngo bigende neza mugabo urumva n'ugwaruka rusa nk'urugiserukira abandi abona yuko buri muri yamigambwe gashusanga naho baba bagize icyo abafashe ubafashe umwe baba bari muri ya migambi ntibaheze urumva ngo barabe ugwaruka gusa kuko urabona ngaha mu gihugu cyacu hari amashyirahamwe menshi cyane avuga ngo arikakora ibintu mugabo urumva ugasanga ayafashwa ni ya yandi aba ari muri ya migambi kuko ndabona akarorero uri kuraraba nk'amashyirahamwe nk'aha n'ugwaruka rufashwa cyangwa ngo uhabwe ibintu cyangwa urubyiruko niko agaruka rero muri ya mashyirahamwe ari mu muganga uri ku butegetsi naho ugenda muri ajya muzenyi ajya ba minisiteri ya leta bagenewe gufasha amashyirahamwe cyangwa gushyigikira amashyirahamwe mato mato usanga baraba nyine kugaruka bari mu migambwe mugabo iri kugerageza kuvugira ati nge ndiko ntanga nk'inyigisho zo gufasha abantu ataho nigamye urumva kugufasha bose gufasha abantu kugira bashobore kubana mu butandukane bwabo kugira bashobore kuraba uko nyine bo kwiteza imbere mutandukane bw'abataho mpengamiye taba MSD ndigisha aba FNL ndigisha CNDD ndigisha ndigisha bose cyangwa madini yose ntibashobora kukumva kuko bagufata nk'umugumu utumva ntibashobora kugufata nk'uko uri kuzanitira mbere y'igihugu aba abandi babari muri ya migambi yabumva niyo bacyo baheza bagashigikirwa cyusanga mugabo na urumva bayi kora uko nyaba bari ko bakugira batumwe umwana tarashobora kuronka abantu bumva yuko umuntu ashobora gufashwa baravye umugambi we batarenga kuri aho umugambwa yimwe aho yumva turacyari kuri nk'ibirenge
yego
tugasaba abantu bose babishoboye yuko bogerageza bagashigikira amashyirahamwe y'abantu batashoboye kwiga kuko iyo hadutse akajagari niba usanga bariko barakoreshwa bagakoreshwa mu bintu by'ubukozi bw'ikibi iyo turiho tutagerageza kubisigura atari ngaha kuri radiyo y'ijwi rya Amerika muduha akanya ko kubisigura nta handi hantu na hamwe ushobora no kubisigura ngo yabitwemereye
yego
nibyo urumva rero bari bakwiye kugerageza kugira urumva baze bararaba ukungene bariko baragira ati dufashanye baze barashyikira abantu batizeye kubera niba abantu benshi banye politiki bacako cyangwa abantu benshi baba bashaka gukora ibintu by'ubukozi bw'ikibi niba bacaga kugira bashoboye gukoresha ibibi kukubera baba bafatiye muri za busumbe baba barimo iyo turiho turagerageza kugira ati nimutwereke dushobore kubakora imigambi yo kwiteza imbere ntibashobore yo kubyumva kugira
reka
raba ukumire kuri igihugu mu kaga
yego reka abishyure umutumire ashe
yego
murakoze
halo
uya halo
yego mumwishyure
ego ndakenguruye cyane ndakengurukiye cyane Frederic kuri iki kibazo abajije hanyuma ivyavuze n'ukuri birabaho birashika abantu bagatahurwa cyane bagashigishirwa kubera hafatiwe kuco bahuriye ko naba bafasha nimba ari dini nimba ari umugambwe nimba ari intara bavamwo n'ibindi ico rero nico nyine natwe dushaka kugwanya mu bisanzwe umuntu n'umuntu kandi burya natwe badufashije sabo twari mu migambe imwe gusa sabo twari dusangiye amadini cyangwa ubwoko cyangwa ibindi umuntu agirwa n'uwundi iyo ufite icyo ushoboye gufasha abandi ntibyari bikwiye ntoruke gufatira kuco muhuriye ko izo z'imigambe n'ibindi ariko rero nk'uko abivuze biracashika biracahari izo nyifato ze
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mutumire wacu turamutaye ku murongo wa telefone turasubira kugerageza kumuhamagara mukanya tubandanye ikiganiro
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mbanje kuramutsaba
bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kuri Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Ijwi rya Amerika i Washington DC mutubabarire umutumire wacu twamutaye ku murongo wa telefone turiko turagerageza gusubira ku muronka tubibutse ko muri komwumviza radio Ijwi rya Amerika mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com tongere rero tubibutse inshuti muri ko mudutega amatwi ko mushobora no kudushikira mukoresheje nimero yacu ya WhatsApp nayo akaba ari 2 4 1 9 3 1 nsubira ndabibutse ni 2 4 1 9 3 1
Banyanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya short waves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +2 5 5 4 1 1 2 6 6 9 abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga kwishyira hamwe Greenland Alliance gishinzwe gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza abari muri kaminuza nabiteguriye kuja muri za kaminuza mu Burundi kubaha inyigisho ngenderwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza cyo shira hamwe rikabagigisha abakiri bato gukunda igihugu gushira imbere ukuri kugira ijambo no kumva ingorane z'abandi rikaba ribafasha kutigungira ko hamwe no kwishyira hejuru y'abandi. Turacabandanya kurondera ku murongo wa telefone turamuronse aragarutse umutumire wacu Asher niyo nizigiye ku murongo wa telefone turafise kandi John. John uratumva?
Ego ndabumva cyane gose.
Irindi zina ahuri?
Ndayize muri state ya Iowa.
Yego mufise akabazo icyumviro?
Ni kibazo n'intererano.
Yego.
Ndahera ku kibazo nashaka ndamutse umutumire naho aka telefone kari kamugoye turatome kwa karutse ngira rato umuco.
Yego.
Icyo nashaka kumubaza ni kiki ariko arafasha ku bantu bari hagati mu gihugu hariya muri ruguru nk'uko tuvuga mu Kirundi, kuko menyereye abantu benshi bashinga amashyirahamwe mu gihugu cy'u Burundi akenshi bitaho ku bantu bari mu bisakara gusa, mugabo bariya bari hariya ruguru batazi icepfo na ruguru kandi batabaje no kumviriza n'amakuru bayaronka bibagoye, yoba arimo ararondera uko ashoboye kugira ngo abashikire nabo babonereho uko muri iki gihe. Iyo turiko turumva abafashwa gusa nabo bari mu bisagara kenshi tuzi yuko bari mu bisagara baba abenshi bibeshejeho kandi baba bazi ibintu n'ibindi bikomakome mu bwa bandi bari hariye ugasanga bari bakirano. Hanyuma ku ntererano nashaka mbaze ku kintu je mbona nuko abo baba hejeje amashuri bora bayikisata cyo kubafasha kugira ngo baronke ubuzi cyane cyane kuko batarose ubuzi bahejeje amashuri niho dusanga bya bindi by'ubugizi bwa nabi biturutse kuko basanga abandi ryashari kuko umutumire yari yapfutse mu bantu bafise ishari riturukaho nyine ku bukene ko biyumvira umwanya w'abatakaje bari mu ishuri ugaca usanga niho ubugizi bwa nabi buturutse. None yoba ariko arafashe kugira ngo nkumbure no kubafasha mu bisata bijejwe gutanga ubuze ku banyeshuri bawuronke gucuka cusanga imvururu ziragabanutse mu gihugu kuko niyo ntandaro nyamukuru mu gihe uwo muto tubone kusanga ibintu biko birayangara gusumbya. Murakoze.
Murakoze. Twasubiye kumutakaza ku murongo wa telefone mutwihanganire. Reka turaza gusubira ku kuguhamagara ugaruke ku murongo mu kurindira turiko turagerageza gusubira guhamagara mutumire wacu. Habaye ibibazo ku murongo wa telefone. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC tubibutsa kumwandanya kudukurikirana ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya Boss FM 88.3. mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com hamwe no kuri Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kukibanza chacu cha internet aricho www.radioyacu.com. Umutumire wacu aragarutse ku murongo wa telefone, uratwumvashe?
Ego ndabumva.
Sinzi murongo wacitse. John akiriko arabaza ibibazo.
Ego.
Yariko arabaza ngo niki muri ko mufasha ku bari ruguru mu bice byo hagati mu gihugu, yari kashikiza ni icyumviro cuko ngo abaza ngene mufasha mu bisata ngo byo gutanga akazi.
Okay. Kubijanye n'abari ruguru mu bisanzwe ibikorwa nyamukuru dukora tubikorera mu gisagara cha Bujumbura, kuko ariho bishobora gukogwa hadakoreshejwe uburyo bwinshi, ni turashika aho dushobora gukora ibikorwa byinshi mu gihugu cyose. Ariko uko dushoboye turagerageza tugatanga inyigisho mu ntara tuba tubishoboye, tukaziha abo dushoboye gushikira, hanyuma nabo tukabasaba yuko baheza bakagenda bakazishyira mu ngiro. Nibaza yuko buhoro buhoro uko imyaka izogenda iragenda ariko tuzoshikira abantu benshi kurusha mu ntara za ruguru. Gushika ubu turashobora gushikira abantu bake, mugabo turizera yuko bitazokwama gutyo. Hanyuma kubijanye n'ibyo gutanga akazi, twebwe turashigikiye cyane icyumviro kivuga yuko iyo umuntu ashoboye kwiga amashuri mbere n'ahato yiga, arafite ubushobozi muri we bushobora gutuma hari ibyo ashobora gukora bikamuviramo akazi cyangwa bikaviramo akazi abantu benshi.
Mirongo yacu ya telefone iragoranye, turasubiye ku mutakazi umutumire wacu, mutwihanganire. No mutumire wacu ashe niyo nizigiye. Turabandanya dusubire kumuhamagara turare, mutwihanganire. Rero ni mu kiganiro muri Sanga twari kutuvugana nawe ku ishyirahamwe ryiwe Greenland Alliance, gishinzwe gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza, abari muri kaminuza n'abiteguriye kuja mu za kaminuza mu Burundi, kuko bayinyigisho ngenderwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kubimboneza. Iyo ishyirahamwe rikaba ryigisha abakiri bato gukunda igihugu, gushimbera ukuri, kugira ijambo no kumva ingorane z'abandi. Iryo shyirahamwe rikaba ribafasha kutigungira ko hamwe no kwishyira hejuru y'abandi. Akaba avuga ko kenshi abanyeshuri muri kaminuza baronswe inyigisho zijanye gusa n'ivyo baba bariko bariga, ko bataronswe inyigisho zijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza ku bandi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Turayaga tugahuzayo kw'Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
Mutumire yagarutse no munsi na telefone ariko aragorana, umurongo wa telefone reka turibaza ko ubu ico kibazo kitagaruka. Uratwumva ashe?
Ego ndabumva neza.
Ego ariko urishira ku kibazo cha John ariko abaza nguko mufasha bari ruguru ngo warugeze gusigura kuri byaka gufasha mu bisata byo gutanga akazi.
Ego icyo ndariko ndavuga nuko twebe nta kazi dutanga ntako toronka, ariko icyo dukora tugerageza gufasha abantu kumva no kwemera ubushobozi bafite muri bo bushobora gutuma bashobora gutanguza akazi bonyene, hanyuma tukacisha cyane cyane muri izi nyigisho zifatiye ku bikorwa byo kuziganya hamwe no gutegura imigambi umuntu ashobora gukora. Turafite ingorane cyane muri iki gihugu aho usanga hari ubuzi abantu bakengera cyane bakabona yuko kugira ngo yitwe kwakora akazi akwiye kuba ari mu biro canke ajeje ibintu kanaka nyine bigaragara cyane. Mugabo twebwe mu nyigisho dutanga dufasha abantu gutahura yuko ikintu cyose kigufasha kwitunga udakoze ikosa atatege kurenze utije cyangwa ukuri ikindi kintu kibi icyo nakazi. Rero ni muri iyo ntumbero twebwe dukorana n'abakiri bato kugira ngo ntibagume bicaye barindiriye ko bazubaha akazi. Nibyo iyo bikunze ni byiza umuntu akakaronka, ariko si bose bazoshobora kukaronka. Hanyuma rero turamaze kubona ababikoresha nk'abo banyeshuri nariko ndavuga, hari abarangiza amashuri bagaca bitangurira ibintu byabo kandi bakabikora ukabona ko badahungabanije nuko amashuri arangiye ngo babure iyo bava n'iyo baja. Ni muri iyo ntumbero rero twebwe dukora kuko turabona ko by'ukuri ikibazo cyo kutaronka akazi muri iki gihugu kiriko kiraba kinini cyane kuko abaheza amashuri ntibaronka akazi ni benshi, kandi ubuzi buhari ntushobora kubakira bose. N'ibi gihugu kirimwo ntibikunda ko habaho ubuzi bushasha bwinshi cyane. Rero mu kurindira ko ivyo bishoboka tuvuga tuti reka tubaho ubwo bumenyi bubashoboza kwitanguriza ibikorwa bishobora kubateza imbere mushize inguvu hamwe mugakoresha uburyo mufite.
Yego ubundi aduhamagaye ni Leonard, uratwumva?
Umva.
Yego irindi zina huri?
Nitwa Niragira Leonard, nkaba ndi ku Muzinda, ni muri ntara ya Bujumbura rirare, intari hano urubibe ni intara ya Bubanza.
Ufise ikibazo, ufise icyumviro?
Yewe ndafise ikibazo kandi bise n'icyumviro.
Yego.
Ikibazo nagomba kubabaza abo bantu, nagomba kubabaza mbega birashoboka ko umuntu ashobora gutangura igikorwa naho cyo bari cyari cyo cyose adafise uburyo na bukeya? Kuko birashobora gushika umuntu agaheza amashuri nkaje naje nahejeje nonkeza mu byerekeye laboratoire kwa muganga, mugabo turiko turaraba nk'uburyo umuntu aba yakoresheje usanga ari uburyo burebure cyane ku buryo ushobora gushika muhira n'ababyeyi atakintu bakimwe babwira ngo baguhe, ariko urumva byose ni uko uba ufise base. Rero icyo nicyo kibazo nagomba kumubaza, nimba bishoboka kuko izo nyigisho jewe ntabyo nari nsanzwe nzigira ngo bo twigishe ingene umuntu yabigenza nabyo nzi.
Reka bishure hanyuma mubandanye.
Hanyuma ku ntererano naho ni byiza ko bogerageza kuko nk'uwo mugambi bafise wo kwigisha abantu baba bahejeje amashuri kugira ngo bashobore kwiyungunganya bishobora gusanga benshi batawuzi. Rero kuba batawuzi na gahombo kumbure kurabo nyene byari kugirira akamaro, bagaca rero bagerageza ingene cyumenyekana hose ko nje nk'aho mperere nk'uko nabivuze umugambi ni kuri ntaho narinze mbere bishoboze wambwira naho noca kugira ngo bashobore kumfasha. Murakoze
ashe.
Ego me ndamukengurukiye cyane uyu munywanyi kuri iyi ntererano ahavuga ati kumbure bishike kure ngira ngo bishobotse ndaza gutanga inimero abashobora kuba bakeneye kuvugana turabona ingene twokorana bazoshobore kuturondera. Hanyuma ku kibazo yabajije rero ni kibazo abantu benshi bibaza iyo umuntu yinjiriye gutangura ibikorwa by'iterambere byo kwiteza imbere atasanga agira inzitizi bitewe n'uko atagira umutahe. Ariko kutagira umutahe w'amafaranga burya ni ngorane isanzwe iyo ufise iyindi mitahe, kuko imitahe umuntu akenera kugira ngo akore ikintu cyo kwiteza imbere z'amafaranga gusa, ariko amafaranga nayo arakenewe. Inyishu rero y'icyo kibazo iri hehe? Inyishu y'ikibazo cyo kutagira umutahe ukwiye ihagaze mu kwiyumvira umugambi ungana n'uko ungana. Iyo tuvuze ngo igikorwa cyo kwiteza imbere ntibisigura ko ntegereza gukora ibyo naka yakoze, kuko ujya naka ashobora kuba afise uburyo burutugo ufise cyangwa akaba amaze imyaka n'imyaka ariko arabikora. Iyo tuvuze umugambi wo kwiteza imbere ni ukuvuga ngo mbega nkoresheje uburyo buke mfise ni igiki nshobora gukora ahantu ndi aba bantu bahari bakakiriha amafaranga kuko naho cyoba ari gito mu myaka y'imbere kizokura. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, kugira ngo umuntu aronge umutahe yabona ko ku gaco kibatabyo yoshobora, rondera abandi bantu bameze nkawe, abantu ushobora kwizigira, abantu mushobora gukorana igikorwa mudahemukiraniye, hanyuma muvugane ukuntu mushobora gufata igihe cyo gushyira hamwe uburyo buke buke mugabo buhoro buhoro muduze ubutaha. Reka nabaye nk'akaro rero, iyo usanze wowe ku gatwe kawe ushobora kubika amafaranga ibihumbi icumi ku kwezi, umwaka uhera ufite ibihumbi ijana na mirongo ibiri. Nimba ushoboye kuronka abandi bantu cumi ashoboye gukora nk'uku ukoze, umwaka muzowuheza mufite amafaranga angana n'umuliyoni ibihumbi amajana abiri. Murumva ko iyo mwicaye mukitonda mugakoresha uburyo mushoboye, mugaca murondera n'umugambi ungana n'uko mungana, ntimushobora kubura ikintu mukora. Mushobora kudakora ikintu kinini mugabo muri abantu bazima, abantu bakunda akazi, abantu babizigirwa, abantu batazosha bajya umutahe n'inyungu zose ngo biherereyo. Murashobora gutangura ikintu gito buhoro buhoro mugashika ku rugezo rufadika. Henshi mu gihugu hagati umuntu arashobora gutanguza ibutike atana ibihumbi amajana atatu akoresheje, hanyuma iyo uyitanguje wayishyize ahantu heza hari abaguzi b'icyo kintu uri kuradanda, zumva birasaba ko umuntu abanza no kwiga aha hantu hari ntase gukora ikintu ngo nukubera abandi babikoze. Birashoboka ko mugira umugambi muto kandi uwo mugambi ukagenda urakura ku munsi ku munsi ku munsi, ugasanga mu myaka itanu mu myaka cumi muramaze hashimishije. Ariko ibyo bishoboka iyo mwicaye mukaganira mugahana vizio canke imbona kazoza icyo mushaka gushika ko mukiringo kanaka, mugaheza mukarondera n'ubwo buryo mwitonze, hanyuma mugatangurana ubwo mushoboye kuronka buhoro buhoro mukaduga muri iryo terambere ryanyu. Niyo nyishu no muha kubijanye n'uko byoshika kure byo kuri natwe turabishaka, hanyuma bubanza numva ari hafi ya Bujumbura. Turashobora kuvugana kumbura n'ingene twashobora gukorana nawe muri ako karere arimwo, hakaboneka urwaruka rutangura gukora ibintu turiko turavuga.
Murakoze. Dufite kandi metode uratwumva? Metode turamutakaje ku murongo wa telefone. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sangaho turi kumwe n'umutumire niyo nizigiye ayoboye ishyirahamwe Greenland ryishinze gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza, abari muri kaminuza n'abiteguriye kuja muri kaminuza mu Burundi mu kubaha inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza. Metode yagarutse ku murongo wa telefone. Metode uratwumva?
Ndagonda bomba cyane.
Irindi zina naho muri?
Ni Munezero Metode, ndi kumutangaza ide sanze ndi umunyeshuri wo kwishyura indera bigisha NS.
Yego, mufite ikibazo ku mutumire cyangwa icyimvira mushikirize?
Kwa rwo cyane intege yawo batumire. Ubu mugambi afite ari mwiza cyane ndamaze kumva.
Yego.
Kuko burya baruka n'ikiduhanze hariho kutamenya gutegura imigambi nabyo ugomba witwishyize ari byiza cyane.
Mhm.
Tuwa tiza chane kwa mani, tiza tuwa vishini, chane niwa kwa mele.
Mwura koze. Radio... Ego. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Abo banyeshuri bakiri bato bari hejeje amashuri kaminuza, bitegure kuja mu mashuri kaminuza, muriko muravuga n'abayarangije mugerageza guhizo nyigisho, muhura gute, muhurira he? Hari kibanza muhuriramwo?
Ego, mu bisanzwe uko tubikora turabanza tukagira urutonde rwabo duha izo nyigisho tukabarondera, hanyuma tumaze kubaronka turaheza tukababarira ikibanza tuzohuriramo ubwa mbere, tukabashikiriza izo nyigisho ingene zimeze, intumbero zazo. Icyo kibanza rero ahanini ni hani Bujumbura. Tukunda gukoranira ahantu hamwe ariko birashobora gushika kumbure tukaza mu kindi kibanza bivanye ni ibintu bitandukanye, uburyo turonse igitigiri cy'abantu twaronse. Igikomeye hanini ni uko tuba twanose urutonde rw'abantu dushaka guha izo nyigisho hamwe n'amanimero y'amatelefone yabo, hanyuma rero tuca tugenda tukitegura, tumaze kubona uko bangana tuca duhitamo ikibanza tuzohuriramwo, tugaca tubashikiriza ubwo butumwa, tugaheza tugahura rero tukabaha izo nyigisho. Ni nyigisho zisanzwe dukora ku minsi ya gatandatu ahanini amasaha yo mu gitondo, hanyuma bagaca bataha amasaha ya saa sita, tukazosubira gutyo nk'iminsi itatu kugira ngo dushobore kuzirangiza.
Ego, mwavuze ko inyigisho baronswa mu za kaminuza, mu nyigisho baronka kubijanye n'ivyo bariko bariga muri ico gihe, iko ataronka izo nyigisho mutanga zijanye n'uburongozi hamwe no kubimboneza kubandi. Niki mubona co kokwa kugira ngo bashireho muri curriculum yo mu za kaminuza gushiraho ivyigwa nk'ivyo kubategura?
Jewe icyo mbona cyokogwa nuko mu makaminuza yose mu bisata byose nka kujya bashizeho icyigwa cyo gukunda igihugu harakwiye kubeto cyakinjiriraho nyene bagashyiramo icyigwa cha leadership icyigwa cy'uburongozi kugira ngo bafashe abo banyeshuri kuronka ubwo bumenyi naho ubwo bari yambwabo bushobora kubafasha bamaze kurangiza amashuri nta yindi nzira yombo mbona byo camwo kuko tuvuze ngo bagire bijya nyigisho ziba iruhande y'ivyigwa nyamukuru byo muri kaminuza si bose bazizamwo zijya zizamwo ubishatse ariko bavuze bati muri ijya programme yo gukunda igihugu turashizemo chapitre imwe icigwa kimwe kivuga ku burongozi mu ntumbero yo gutegurira aba banyeshure ibikorwa bazokora muri kazoza baramaze kurangiza amashure bamenye ingene bazofata abo barongoye ingene bazokubana neza nabo bakorana ibintu byuko ndabona ko byose bishoboka bakagira ubwo bumenyi hanyuma ibisigaye birenge ivyo boheza bakavyironderera mu bitabo mu nyigisho zitangwa mu makonferanse n'ahandi
murabona ko abo bakiri bato bari muri aya mashure kaminuza bayarangije n'abayitegure kuyajamwo murabona ko bijukira bafite ishaka ryo kumenya ivyo vyigwa bakabirukira
ego mu byukuri aho tumaze kuzigisha twarabonye ko hari inyota nyinshi yo kumenya ivyo vyigwa ahubwo dusanga iki kintu cyitwa leadership benshi ntibaba banazi n'icyo abandi nabo baba bazi babize ukutariko ugasanga bafite ivyimviro vy'ibivangi cyane rero kubasigurira leadership icyo naho bihuriye n'ubuzima bw'igihugu n'ingene bashobora kubikoresha mu kubaka neza igihugu cyabo mu by'ukuri twasanze babyijukira cyane gushika ubu ntaho tugasanga ngo tubone kumenga n'ibintu batanezerewe hose barabikunda bazakira neza.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire Asheniyo Nizigiye ayoboye ishyirahamwe Green Men Alliance gishinzwe gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza bari mu za kaminuza n'abitegure kuja muri kaminuza mu Burundi mu kubaha inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza abo muhamaze guha inyigisho mwamufise ibitegiri nikihe nizihe ngorane mubona mugira mu gikorwa cyanyu ni nibyo mumaze gushika ko mubona bishimishije
murakoze ibitigiri ubu abo tumaze kwigisha neza tubona ko twafatiye uwo mwanya turavye amazina kuko turabika amazina yabo bararenga amajana atanu naho nafite ibitigiri noca ndoma ko kibo kigaragara ariko bararenga amajana atanu hanyuma imwe mu ngorane twagize kandi nibaza ko atari twebwe twenyine abantu bose batanga inyigisho mu Burundi barabyemeza hariho abantu bamaze kumenyera inyigisho ko arakajya kukuronka amahera biciye muri bya bindi bita TRDM ugasanga umuntu araha agaciro cyane icaza gukura mu nyigisho mu buryo bw'amafaranga kurusha ubumenyi aza kuhakura hanyuma rero twebwe mu kuntu dukora izo ayo mafaranga ntayo dutanga kuko twebwe duha agaciro cyane ubumenyi kandi ndazi ko icyo kintu cyaranononye cyane muri kino gihugu abantu barononekaye kubera uwo muco mubi iyo ni kimwe mu byo duhangana nabyo iyo turiko turakora ariko si bose bameze gutyo mugabe turamaze kubona ko hari abantu bafite uwo mutima hanyuma iyindi ngorane ya kabiri nuko abantu benshi ngira ngo ni kubera ibihe bigoye twagiye turacamwo mu bwenge bwabo ntibabona ko hari ikintu bashoboye abantu bamba barindiriye ko hari umuntu azobashoboza azobakorera ikintu rero kubakuramwo uwo mutima si bose bibanguka kumva ko igihugu ari cyabo bafite ikintu bashoboye kuko umuntu abaye mu bukene mu gihugu bavuga ko gikenye kumbere yakuriye mu bukene bamwe bashobora kuba babaye mu makambi y'impunzi cyangwa ari hanze cyangwa hagati mu gihugu ubu buzima igihugu cyabayemo bwaragize ingaruka ku bwenge bw'abantu no kukwiyemera abantu bamabumva umenga ntacyo bashoboye bategereza kuja hari inyuma izo rero biragorana kuko icyo turiko turabigisha ni uguhaguruka bakumva ko bafise icyo bashoboye gukora mu gihugu kandi bagaheza bakagikora ariko naha nyene si bose bameze gutyo hari abo tubona by'ukuri baba ari dinamike ubona ko babyakira kandi bagahaguruka bagakora icyo bashoboye hanyuma ikindi cya nyuma ni ibi bihe nyene igihugu kirimwo nazi ko hariho amashyirahamwe yahora akora na leta y'Uburundi yaho gukora ibikorwa bitandukanye mu Burundi yahagaritse ibyo yahora akora ajya amashyirahamwe rero menshi muri yo yaba arayasanzwe ashyigikira amashyirahamwe mato mato nk'aya yacu hanyuma rero kubera twebwe twari tukiri n'abatariho tugitangura ibyo byaragize ingaruka biratuma ibikorwa twifuza gukora tudashobora kubikora byose, kuko abo twashobora gushikira ngo turonke uburyo bwo kubikora twasanze hari ibyahindutse, hari ibyo batagikora batagishigikira, ugasanga kumbure baragabanije bashigikira abo basanze bashigikira kuva kera. Ibyo natwe rero byaratubwize ko ingaruka ntitwashobora gushika ku ntumbero zose twari twihaye muri iyi myaka, ariko hari abashoboye kutwumva turashobora gukora kwigisha abo 500 navuze, kandi turabashimira kuko turabona ko hari abo byahinduye byo kuri mu buzima bwabo. Twizera yuko no muri kazoza aho bazoba bari bazoba abantu bafite ikimazi ko muri kurusha uko bomeze iyo bataca muri zino nyigisho tuba.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sangazo turi kumwe n'umutumire ashe niyo nizigiye. Iryo shirahamwe ryanyu mwabuze ko ryashyizweho vuba, n'ubuhe buryo mufise muri iki gihe bubafasha kurangura imirimo yanyu?
Uburyo dufise bwo gutuma dukora ibyo dukora ni uburyo buke dukura mu banywanyi b'ishyirahamwe mu biciye muri bya bindi byo gushyigikira ishyirahamwe cotisation, ariko murumva ko ubwo ari uburyo buke cyane. Hanyuma tukaba dufise n'abandi badufasha kumwaka ku mwaka bakaduha amafaranga make make, biravana n'umwaka, ariko uko angana kose aradushoboza gutunganya inyigisho tugashyikira abantu kumbure ijana cyane na 50 amajana 200 bivanye n'ukuntu twashoboye kwitunganya neza, kandi bitavana n'ubwo buryo twaronse. Rero ntiturashobora kuronka un projet ifadika yashigikijwe amafaranga. Tugerageza gukora muri ubwo buryo nyine buke duhabwa budufasha kubandanya dukora buhoro buhoro mu kurindira yuko dushobora gushikaho dusaba abadushigikiza uburyo bufadika. Twateguye projet nini ishobora gukwira igihugu cyose.
Munganiki muri iryo shyirahamwe ryanyu?
Abanywanyi dufise gushika uyu munsi n'abanywanyi 17, aho tuba dushyizemo n'abatanguje iryo shyirahamwe. Murumva ko bakira abantu bake.
Icyicaro cyanyu gikuru kiri he?
Icyicaro gikuru kiri Bujumbura, ni mu Irohero hagati muri komine Mukaza.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Cedric. Cedric, uratwumva?
Eba ndabumva.
Turiko turavuga ku ishyirahamwe Greenland Alliance gishinzwe gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza, abari muri kaminuza n'abiteguye kuja muri za kaminuza mu Burundi mu kubaha inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza. Kubera umutumire wacu ayoboye iryo shyirahamwe Asher niyo nizigiye avuga ko abanyeshuri kenshi inyigisho baronswa muri kaminuza ari inyigisho zijyanye gusa n'ibyo baba ariko bariga, bataronswa inyigisho zijyanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza ku bandi. Mufise ikibazo rero canke intererano?
Aya je urumva?
Yego.
Nubwa mbere nashaka kujya guhora numviriza icyo kiganiro kuko nanjye ndi muri kaminuza.
Yego.
Nabonye izo bintu bindaba kuko dusanzwe tubyiga cyane, ntibabitubarira ibintu bijyanye n'izo bintu watubariye. Twebwe twiga ibijyanye n'izo tuba turiko turiga amafakulite n'ibindi.
Yego.
Nashaka rero nzemo ndabikurikirana, nicyo gituma natanze nimero yanjye.
Yego. Ashemwe mubwira iki?
Icyo nimubwira nuko jewe ni naronke iyo nimero yiwe, nzoheza ndamurondere kugira ngo mubo dutegekanya kuzoziha muri uyu mwaka azoshobore kubamo.
Cedric mwamuha nimero yanyu?
Nayo nimero nayitanze.
Ego.
Ni mirongo irindwi na gatandatu.
Aha.
Amazani icyenda na mirongo icyenda na rimwe.
Cedric muramwumva?
Ego. Amazani mirongo irindwi na gatandatu.
Ego. Aha. Amazani icyenda na mirongo icyenda na rimwe.
Amazani na rimwe, okay.
Amazani atandatu na mirongo irindwi. Ego, niyo nkoresha kuri WhatsApp, urashobora gucisha kuri WhatsApp ukambwira amazina ukambwira naho twahuriye kugira ngo ushobore kukwibuka.
Murakoze.
Murakoze gushimira.
Ego. Ashe, hari abandi mukorana muri iyo nzira, nimwe iyo shyirahamwe mushimikiye kuri izo nyigisho za leadership cyangwa hari abandi mukorana?
Si twebwe twenyine, hariho abandi dukorana, hariho nk'akarorero ishyirahamwe ry'abanyeshuri bariko barategurwa kuzoba abaganga, ibyo bita Association Burundaise des Etudiants en Médecine. Abo turakorana mu buryo bwo kubaha abigisha baza kubigisha iz'uburongozi nyine, kuko nabo barashaka kubyigisha abanyeshuri baba basanze bari muri iryo shyirahamwe. Hanyuma hariho n'ayandi mashyirahamwe asanzwe ariko arakorera hano mu gihugu ibikorwa bitandukanye, ayo nayo nyine turakorana amwe amwe, ibikorwa bituma dushika kure. Nk'iyo tugiye gukorera mu ntara hagati nk'akarorero, tuba dukeneye abantu basanze bakorerayo. Hariyo amashyirahamwe rero dushobora gukorana mu gikorwa kanaka, naho tutobanya dukorana igihe kirekire kugira ngo dushobore guterana intege dushika aho tutari gushika twenyine.
Ego, mwigeze kuvuga muri ko musigura nyine mwisi iryo shyirahamwe ryanyu Greenland Alliance, mwavuze Greenland ko ari nk'ubutoto bw'abantu, kimenyetso cy'ubuzima, muravuga ko alliance ari kuvuga ko ata muntu umwe ashobora kwikorana imigambi yiwe cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose aba yishinze. Mwasubira mukabisigura neza kuba twumviriza, nka cyane cyane kumuvuze ko ata muntu n'umwe ashobora kwikorana ibintu imigambi yiwe wenyine.
Ego, icyatumye twita ishyirahamwe tubyita Greenland Alliance ni ukuvuga ko twagize ni nk'isi irimo itoto, n'abantu bashyize ingufu hamwe kugira ngo barabe ukuntu isi yoba mu itoto. Ariko iyo si turi uko turavuga ahanini ni Burundi, kuko dukorera mu Burundi gusa. Hanyuma rero icyo cyiyumviro cy'itoto ni ukuvuga dushaka kuvuga ubuzima bwiza mu bice bitandukanye, mu bisata bitandukanye. Dushaka kuvuga ko twifuza igihugu kiryoshye kubamwo, abantu bakijemwo badashaka kukivamwo, abantu batagihunga, abantu batekaniwe, abantu bafite ibyo bakeneye, muri rusange abantu bamerewe neza. Hanyuma rero dushaka tuvuga tuti igihugu nk'icyo nta muntu yashobora kucubaka wenyine. N'ibyo umuntu yaba ariko arakora kugira ngo agishike ko ntiyashobora kubikora wenyine. Turakeneraniye Imana yaremye kino gihugu igishyiramo abarundi batandukanye, umwe wese mushyiramo ubuhinga n'ubushobozi butandukanye kugira ngo dushobore kubishyira hamwe mu kubakana no mu gukomezanya, gutyo igihugu cyacu kimere neza. Rero turashigikiye cyane gukorana n'abandi, kuko nta muntu ashoboye byose, kandi n'iyo umuntu adashoboye haba hariho uwundi abishoboye. Rero birakenewe yuko duha agaciro abandi kugira ngo bijya bitunanira ababishoboye bashobore kubikora batumva ko basuzuguwe cyangwa bakumiriwe. Muri rusange nico tuba dushaka kuvuga, kandi tubizanye kuri ku rwego rw'igihugu. Hari ingorane z'ukuri muri kahise kacu, ingorane zo gukumira imigwi kanaka, izo intege bituma igihugu kidatera imbere. Kuko iyo ukumiriye umugwi uba wirukanye abantu bari bashoboye gukora ibintu wowe udashoboye, kandi igihugu cyawe gikeneye kugira ngo gishobore gutera imbere. Dushaka rero kubaka uyu muco wo gushyira hamwe, wo gushyira ingufu hamwe, aho gusandaza ingufu bitewe n'ukwinubana cyangwa no gukumirana.
Hari amanama mujamwo yabaye mu karere cyangwa mpuzamakungu ku byareke kibazo kwinshi n'ikibazo gikomeye hose, n'ikibazo gishimirwe kwako nangaha mu bihugu biteye imbere. Ikibazo cya leadership n'ikibazo gikomeye cyane kuba bashinzwe nti amabanga yo kuyobora abandi.
Jewe n'abandi bake mu bo dukorana, hariho abasanzwe baza mu manama hirya no hino mu karere, mbere hariho n'abaza kure bagasohokana Afrika bagiye mu manama nka bene ayo. Ariko ntiturashika kuri urwo rugezo nk'ishyirahamwe, ibyo biracyakorwa umwe wese ku gatwe kiwe bivanye n'ubucuti afitaniye n'abantu kanaka cyangwa nabo bashoboye guhuza. Ariko hariyo amashyirahamwe turi uko turarondera kugira ngo dushobore kugiriranira ubucuti bw'amaho. Ariho nk'ishyirahamwe yitwa Centre pour le leadership serviteur abo turamaze igihe turiko turaganira kugira ngo turabe ko twogera igihe dushobora kugiranira ubucuti bugumaho maze aba bantu bacu turiko turategura bashobore kuronka n'ubwo bumenyi bundi kumbure burengeye ubwo twebwe dufite hanyuma kubijanye n'ibibazo by'ibihugu mu byukuri aho ntiturahashika ntituri inzira mu mashyirahamwe atumirwa mu bibazo bikomakomeye kandi nitwo ku ruhande rwanje navuga ko tutaraterwa kuko byari bikenewe ko tubanza kubaka ishyirahamwe tukabanza tugatanga inyigisho tukaronka abantu bazakiriye ariko ndabona yuko uko imyaka izobandanya igenda ariko kumbure tuzoshika no muri ibyo bibanza aho hahurira amashyirahamwe abavugana ibibazo by'ibihugu kuko niyo dushaka kuja ntidushaka ko biherera ku buzima bw'umuntu umwe gusa kuko ubuzima bw'umuntu ni nk'igiti kiri mu ishyamba iyo ishyamba rihiye nicyo giti kirasa iyo igihugu kitameze neza n'uwateguye imigambi myiza ku gatwe kiwe irabipfagusa agahomba nicyo gituma tutirengagiza na gato iby'igihugu cyacu cyangwa iby'akarere gusa ntiturashaka kurunga urugendo rwo kubyinjiramo nk'ishyirahamwe ngo natwe dutange intererano mu biganiro biba biriko biravugwa cyangwa mu majambo bariko aratangwa impanuro zitangwa n'ibindi.
Aho niho nashaka nje mfatira muravuze ko mukiri ishyirahamwe ritoyi ritaraguka cyane ariko mu migambi yanyu yo muri kazoza muri ko mutera mugomba kuzo kwaguka mu karonka n'ubwo buryo bwo kuja muri ayo makoraniro yaba yakarere cyanke makoraniro mpuzamakungu niyihe migambi mufise yaba uyu mwaka cyanke mu myaka iri imbere n'ibihe biri imbere muri iyo nzira
muri iyi myaka itatu iri imbere yacu dushaka ahanini gushyira ingufu cyane kugushika mu gihugu hose mu gihugu cyose mu ntara zose naho tutoshobora kudugayo ngo dushikeyo dushinge y'ibiro tugire abakozi n'ibiki mugabo dushaka ko imyaka itatu iri imbere yacu izohera twarashoboye kwigisha abantu batari munsi ya 20 ku ntara kandi abo bantu bariko barashyira mu ngiro imigambi ituma ibyo bize bishikira abantu benshi rero ntidutegekanya kuzoja hanze y'igihugu muri iyi myaka itatu iri imbere turacyari kuri uru rugendo kiretse n'ibyashika hakaboneka uburyo cyangwa amabakwe tutari twiyumviriye tugasanga umuryango urugurutse imbere y'uko iyi myaka itatu ihera maze tugasanga turashoboye gushika muri ayo makoraniro akomakomeye mu karere cyangwa arengeye n'akarere aho niho bishoboka ko tuzobikora mugabo mu ntumbero no muri plan strategique y'ibikorwa dufite muri imyaka itatu ni ugukora ku buryo mu ntara zose haba hariho abantu twigishije kandi bariko barashyira mu ngiro inyigisho twabahaye bariko baranafasha n'abandi kumenya ibyo bize.
Turacyasigaje akanya karenga nk'umunota ari ubutumwa bwa nyuma mwoshikiriza hari icyo mubona mwoba mwibagiye kuvuga ku ishyirahamwe ryanyu mwoshikiriza bariko baratwumviriza.
Ego hari ibintu bibiri nashaka kuvuga muri umwanya muto usigaye. Icya mbere ni ubutumwa nushikiriza ugwaruka muri rusangi ndaze yuko gukurira mu bihugu bibamo guhungabana kwinshi biragira icyo byonona mu buzima bwabo ku buryo rero bishobora gutuma barengegwa n'uburemerezi bw'ingorane ziri mu bihugu byacu. Nashaka ndababwire yuko ububasha bwo guhindura ibintu no gutuma gukenera uko babyifuza n'igihugu gusa ikibano aho bakorera igihugu muri rusangi barabufise bubajyamyemo icyo bakeneye gusa n'ukubwemera ko buhari hanyuma bagaheza bakiyumvira ikintu bokora cyo tuma ibintu bimera uko babyifuza. Sinshaka na gato ko ugwaruka rwacu rwihebura kuko ugwaruka rwacu rwihebuye igihugu nta kazoza kizogira aba bakuru babo bari mu myaka yo kwitegurira gushenguruka ni byiza yuko abari inyuma yabo bahagurukana ingufu zirengeye izabakuru babo naho bigoye ndazi biragoye cyane ariko ntibihebure. Hanyuma ku bijyanye n'ishyirahamwe turashaka cyane ko ryoshobora kugira ingufu mu makaminuza kugira ngo abajya abanyeshuri bari muri kaminuza dushobore gushikira benshi bashoboka gushika ubu ntiturashobora kubitunganya mu buryo butworohereza cyane butadusaze amafaranga menshi ariko abanyeshuri mu makaminuza bashoboye kubitunganya turashobora kubaha abigisha bakabasangayo bakabigisha bitabanje gusaba ko dukota amasaje kuko nicyo gikunda kugora ndetse gituma uburyo bugora.
Murakoze cyane umutumire wacu Asher niyo nizigiye ayoboye ishyirahamwe Greenland Alliance yishinze gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza bari muri kaminuza n'abitegure kuja muri kaminuza mu Burundi kwa inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza ku bandi. Dushimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro mugire ibihe byiza mubandanya kumviza ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.